princesa.
Right on the beat.
Motibana, motibana, eh.
Motibana, motibana.
Dagukunda, 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 seyango.
Matibana, matibana,
yeah.
Matibana, matibana, ndagukunda, ndagukunda, ndagukunda sheri wanje. Gukunda umuntu nacyo bisaba, umutima n'amaso birashima. Naragukunze matibana,
oh matibana.
Matibana ndagukunda, matibana mora bugufi. Abisubareke bakunda marira, n'abagome. Nuka wafeho, nuka viejeze. Oh matibana,
oh matibana.
Jewe ngo hainga, matibana ndagukunda.
Matibana, matibana,
eh. Matibana, matibana,
ndagukunda, ndagukunda, ndagukunda sheri wangu.
Matibana, matibana,
eh.
Matibana, matibana, ndagukunda, ndagukunda, ndagukunda sheri wanje. Ndagukunda baze baroje, baze baroje. Uri mwiza matibana, matibana, ndagukunda matibana. Baby my lover, you're my lover, my lover. A sweet lady matibana, you're my baby, you're my baby. You're my baby.
Matibana, matibana, eh.
Matibana, matibana.
Ndagukunda, ndagukunda, ndagukunda sheri wangu. Matibana, matibana,
eh. Matibana, matibana.
Ndagukunda, ndagukunda, ndagukunda sheri wangu.